VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo ryandwi ukwezi n'ukwa gatatu ku mwaka wa 2017 muri neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewi Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Birakugora naho ugenda kurondera ku kabumba wasohotse inkambi bagufasha urumva ushubwire ikibazo.
Uyu umwe mu bafasoni b'abatwa b'abarundikazi bahungiye mu makambi ya Tanzania hatubwira ubuzima babayemwo ingene bubakomereye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho impunzi z'abarundi ziriko zirahungira muri Tanzania ngo zibandanya zongerekana ivyinshi ni muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko imbere yayo makuru yose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ku muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya utangaza ko ushobora gufatira ibihano bishasha abajeje umutekano n'abanyepolitike bo mu gihugu cha Congo mu gihe vyogaragara ko babaye intambamyi mu vya politike canke bagirije ubwicanyi. Ivyo vyashikirijwe n'abashikiranganje b'imigenderanire 28 bihugu bigize umuryango wa Buraya mu nama barimwo i Bruxelles mu Birigi mu rwandiko vyari bitegekanije ko batera ku mukono kuri no wa mbere. Ivyo bihano biri mu gufata ubutunzi bafatiye muri ivyo bihugu no kubabuza kugira ingendo muri uwo muryango w'ibihugu vya Buraya. Hahatukibutsa ko umwe bwa Buraya mu kwezi kwa 12 2016 bwari bwafatiye ibihano abategetsi indwi bajeje umutekano begereye Perezida Joseph Kabila bagirizwa ubwicanyi bwahitanye abantu baharugwa kuri 50 mu kwezi kw'icenda kwa 2016 ku mugwa mukuru Kinshasa. Muri make kandi umutegetsi mu gisirikare cha Sudani umanuko aheruka gutanga imihoho mu kwezi kwa kabiri yashinze umugwi w'abagwanyi mushasha wo kurwanya Perezida Salva Kiir. General Thomas Sirilo Swaka yasohoye urwandiko kuri no wa mbere ahatangaza ko ariwe mukuru wo mugwi. Ijwi rya Amerika muri Sudani umanuko yararonse urwandiko rwagiriza leta Kiir ko yahagiye ubutegetsi n'amatungo y'igihugu hayagira ayiwe nubwo kwa komokamwo bw'abadinka asiga inyuma ayandi moko. Ntivyatomotse neza rero ubukomezi bw'uko bungana bw'uwo mugwi canke uzokwiyunga n'undi mugwi waruhasanzwe umaze imyaka irenga itatu ugwanya leta ya Salva Kiir. Aha muri Amerika naho Perezida wa Leta Zumwe za Amerika Donald Trump yarateye umukono ku itegeko rishasha ribuza kwinjira mu gihugu bamwe mu bantu baturuka mu bihugu bitandatu babujijwe mu gihe cy'amezi atatu naho impunzi zose zibujijwe kwinjira mu gihugu cy'amezi ane. Iryo tegeko rishasha ritandukanye n'iryo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere. Bimwe mu vyahindutsemo Iraki yakuwe mu bihugu vyari ku rutonde. Iryo tegeko rishasha riraba abanyagihugu n'ibihugu nka Libya, Iran, Somalia, Sudani, Syria na Yemen. Itegeko rishasha rimo kandi igihe c'agahengwe kizotangira gushigwa mu ngiro ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu. Niraba abantu bafise uburenganzira bwo kuba muri Amerika baha hawe n'amategeko. Abafisi karata izwi ku izina rya green card nabo n'abadi bafise visa imbere itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere y'uno mwaka nabo nyene ntirire baraba. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda nayo tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce kuri rugaga rwacu rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vwa.com na kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikira muri Niyarusha.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe amashiramwe mpuzamakungu yitaye impunzi HCR na Médecins Sans Frontières mu rurimi rw'Igifaransa ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe batangaza ko abarundi basubiye guhungira muri Tanzania ku bwinshi ukwezi kwa mbere konyene kuno mwaka hahunze abarenga 19,000 iryo shiramwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu rurimi rw'Igifaransa rivuga ko ububiko bw'imiti bushobora guhera atagikoze kubera ubwinshi bw'abantu impunzi nazo ku ruhande rwazo zemeza ko n'imfungurwa zamaze kugaba nukako igice cyose kuva mu kwezi kwa mbere Pierre Claverniyo nkuru umunyamakuru wacu yarusha aduha byinshi kwino nkuru
Icyeganyo cy'ishema mpuza makungu gitaho impunzi HCR cyo mu ntango zo kwezi kwa gatatu kivuga ko impunzi z'abarundi ziyongereye cyane mu gihugu cha Tanzania cyane cyane mikambi y'Induta HCR cyo kimena baganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières bavuga ko mu kwezi kwa mbere ho nyene hinjiye abarundi bahunga bari hagati y'amajana 600 n'igihumbi ku munsi abanditswe nabo mu bitabo bya HCR mu kwezi kwa mbere barenga 19,000 David Nash atwara abaganga batagira imbibe muri Tanzania avuga mu ceganyo cy'ishyira hamwe ko yiteze ko hagati mu kwezi kwa kane uno mwaka izo mpunzi zizoba zimaze kurenga 150,000 mu ikambi y'Induta gusa Ubyo kambi impunzi y'Induta irimo abarundi barenga 117 kandi yategezwa kwakira igice cyabo ishami ry'abaganga batagira imbibe ryojo rimenyesha ko muri iyo kambi y'Induta abantu bagwaye ari benshi rifite amakenga ko rishobora kurengegwa n'ubwinshi mu kwezi kwa mbere ho nyene abo baganga bavuye abantu barenga 100,000 ingwara ya malaria hakiyongera ko abagwayi ingwara nyinshi ziva ku isuku rike no gufungura nabi n'abana bavuka ni benshi kuko mu kwezi kwa mbere havutse abana barenga 400 ivyo biremezwa numwe mu barundi barinduta yavuganye n'ijwi rya Amerika amenyesha ko umugwaji ashobora kumara n'iminsi irenga 2 atonze atarashikirwa
kubijanye n'amagara y'abantu abantu ni benshi cyane ku mavuriro ku buryo ishyirahamwe MSF ryongerereje abakozi benshi kugira ngo irabe ingene rifasha mbere rikaba ryarashyizeho n'ikigo gifasha abarundi bari barahunga ikigo cyakira abantu bagwaye indwara bita kwa shirokoro abarwayi ni benshi ku buryo urashoboye gutonda ubu n'iminsi 2 utarigera uvugwa mbere bamwe bakaba ariko barizukira kubavuza imiti y'ikirundi cyangwa imiti y'ikizungu bidandariza mu mihana yabo
Ubwinshi bw'abarundi bari kubarahunga kandi bwatumye n'imfungurwa bahora bahabwa zigabanuka ubu bakaba bahabwa igice cy'ivyo bari bategekanirijwe impunzi zivuga ko ivyo bahabwa byategerezwa kumara iminsi 14 ariko ko atanendwi imwe bikimara
Kalifora turonka ibiro 5 n'amagara 1920 gifu ibigori mugabo ubu umuntu umwe ari kararonka ibiro 2 n'amagaramu 1980 amavuta nayo twaraturonka amagarama 280 mugabo muri kano kanya turiko turaronka umuntu umwe amagarama 140 ubuyi bwo haheze ukwezi kose ata muntu akiburonga ni kubana ubuyi bwaragabanutse kare bahora baronka ibishashe 2 y'ibiro 3 cy'ubuyi ariko ubu basigaye baronka gishashe kimwe cy'ubuyi mu kwezi ni ukuvuga igitigiri uko cyagumye cyiyongera niko bagumye bagabanya ifungurwa kugira ngo dusabikanye na bene wacu b'impunzi bariko barahunga ku bwinshi bavuye i Burundi ifungurwa turonka bimara iminsi 14 ni ukuvuga umuntu umwe ntiyaronka ibiciye ibiro 8 n'amagarama 50 mu minsi 14 winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7 abantu ni benshi cyane kuko uravye igitigiri gihari kirareze kuko haza abantu benshi bataye ubwoba ku buryo bashobora kubona n'abantu barenga nk'igihumbi bashikiye ku munsi umwe ni kuvuga imodoka zirenga 12
Uba barundi bose hamwe bamaze guhungira mu gihugu ca Tanzania barenga 232 bari mu makambi atatu ariyo Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Ayo mashami mpuza makungu yitaho impunzi asaba igihugu ca Tanzania kugurura yindi kambi gira kane. HCR ivuga ko abarundi bose bamaze guhunga barenga 400 bakaba bari ahanini mu bihugu bine, ivyo navyo ni Tanzania, Rwanda, Uganda na Congo. Pye Clavin inkuru Yarusha kubwijwe rya Amerika.
Claver dusuye mu kambi Nduta ari kuratubwira ivyaho ariko tubwira abumvirize ijwi rya Amerika ko abakenyezi bo mu miryango y'abatwa bari mu buhungiro muri yo kambi Nduta mu gihugu ca Tanzania babandanya kugerageza kwitaho imiryango yabo ku buryo bubonetse. Umuga wo kuwumba ni wubunganira muri iryo banga ryabo, ariko yamara bavuga ko ikibahanze ari uko ivyo babumvye bitagugwa cane. Umukenyezi w'umutwa mbere bavuga ko ahanzwe cane kandi n'abashaka kumushurashuza bamurondera kwico bita ukwivura muti bivuga iki. Leonce Niyongabo arabitubwira hagataho ejo duhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi.
Isekezo ryo kuronsa uburaro bwiza impunzi zo mu kambi Nduta muri Tanzania ryatanguye mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Mu ntango umuryango w'impunzi uhabwa ivu ugaheza ugakuramo amatafari 1,500, igikorwa kitoroshe cyane cyane muri kino gihe cy'imvura.
Twebwe turagira ingorane mu gihe tuba turiko turafyatura kubera abari mu mvura. Imvura iragwa ari nyinshi kayamena, tukagira n'ingorane z'uko ata bintu byo kuyafukisha turonka, kandi dufyatura amatafari 1,500.
Mudutunge murumva yuko ijwi dusavye muhinga bw'ivyuma atari ryo baduhaye, ariko tubashikirize iyo nkuru ivugwa ku bapfasoni b'abatwakazi mu ikambi ya Nduta. Ni nkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo.
Sewe ndi mu muryango w'abatwakazi ngaha mu nkambi tubayeho nyene nabi.
Uwo ni umukenyezi w'umutwakazi yaganiriye n'ijwi rya Amerika. Ntashima ku izina ryiwe rimenyekana. Uyu mukenyezi nk'uko abivuga, umunsi w'utangura isaha 12 zo mu gitondo n'ibikorwa byo mu rugo.
Ibyo bikorwa ndabitangura mpereye nko ndatangura nyene nkakora udukorwa two mu nzu ndaduhejeje hama kacha ntangura gukora ibyo bikorwa byanje.
Mu nyuma yaho araheza akajya kurondera ibyunganira umuryango kubumba inkono, kugira rero aronke ibumba akoresha muri ibyo bikorwa biramuruhisha.
Birakugora naho ugenda kurondera ku kabumba wasohotse inkambi bagufasha, urumva ushugire ikibazo.
Rero bahora babaka aho mukuru igibumba
aho turi kura nta mahera badusaba.
Kura ubumba nk'inkono zingahe ku munsi?
Ku munsi mbumba nk'udukono dukenya, kubera yuko nyene rituguruhura turi kura kure inyuma y'inkambi ugahuza kabumba gatonya.
Uhagenda nk'amasaha angahe?
Tuhagenda nk'amasaha 4, urumva ko ari urugendo rurerure cyane.
Inkono ziraheza zigakogwa ku munsi ukurikira uwo bahakuriye kw'ibumba, ariko araheza agakuramo inkono nke cyane.
Nk'inkono zingahe ku munsi?
Handwi bivana n'ukuntu kebumba mba nazanye ukuntu riba ringana.
Udushiringi bakuramwo ni ntica nikize, hari naho bishika bakazitanga ku buntu.
Nuko dukono tutubumbye ntituronka abatugura nka neza, kubera nyeme bivana n'ukuntu babura amahera gahura n'abagombye kugura utwo dukono bashoboye nk'uko bapokeye ugacuhura, urumva bikatugora kuronka natwo uduhera dukura.
Inkono imwe muyigurisha ngaha?
Inkono imwe nta mahera igugwa, hari n'abo tuziha kwa gusa twabuze abazitugurira, urumva biragoye kubera mu nkambi amahera agoye kuronka. Urumva nk'inkono imwe turashobora kuyigurisha 200.
Mbega nk'ayo 200 ko ari make, araheza akabamarira iki?
200 tuyarose, urumva turagura nk'akunyu, kubera n'ivyo dusanzwe dupokera uhura rutuntu dukenya aca adufasha nk'ukuronka kunyu turya.
Umukenyezi w'umutwakazi muri iyo kambi kandi nk'uko bivugwa n'uyu mukenyezi arahohoterwa n'abitwazi b'intazi, ni nk'iyo bagiye mu ishyamba gusenya.
Ntabwo bitworohera kuko dushitse inyuma y'inkambi bisanzwe bitugora gahora nyene nk'abakenyezi turafatwa ku ngufu na cyane nka twebwe batwakazi bakadukarira cyane bakavuga ngo babaduhiga k'imiti urumva ntitworohewe cyane ngaha mu nkambi ingorane duhura nazo ngaha mu nkambi batwakazi baradukarira cyane baraduhiga eka byinshi ntimworaba ngaha tubayeho nabi cyane ngaha mu nkambi
aho bibabarije kandi abigeme b'abatwakazi amashuri ntibayitayeho cyane mbere bo baracabona ko bakumirwa
ntabwo abandanya yiga kubera ubuzima bwo ngaha mu nkambi buragoye urazi turi no mu gihugu ntibyatworohera kuko bamwe bamwe bari basanzwe tubayeho nabi dukenye urumva rero no ngaha anye birashika agaca agira ubuzima bubi ntabwo bitworohera
ubwo none twovuga ko mukumirwa
ngaha mu nkambi turakumirwa cyane urumva biragoye ngaha mu nkambi
ariko ababanyi mubanye neza
ababanyi bagenda nyene baratunena kera urazi ko banena nyene imiryango yacu nino mu nkambi niko bimeze baradukumira cyane
abatwa rero bose mu kambi y'Induta muri Tanzania nk'uko bivugwa n'ababaserukira bangana amajana atatu. Leonce Niyongabo, Induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika.
Mugerero turiko turegereza umunsi mukuru umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi uno munsi twashimye kugaruka ku kiganiro kivuga ku gukorora imbanyi kugeza uno munsi bihanwa n'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi ariko amashamwe amwamwe y'abakenyezi hamwe n'abajeje amategeko batanguye gusaba ko amategeko yohinduka kugakogwa ku mugaragaro kuneza y'umukenyezi n'umwana yo kwibaruka abanyamadini nabo bati nta neza yoca mu gukorora imbanyi Diane Ndonse yagiranye ikiganiro n'abavugira izo mpande zose ni ikiganiro tubasubiriyemo
muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije
nanje amahoro y'Imana
ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Esperance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwebwe ndabaramukije turi kumwe kandi n'umushingi wa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije namwebwe Athanase
ndabaramukije nanje
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryabo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane no kumpijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229 murumva ko ivyo bitigiri byagiye biraduga cyane
umushingwa manza Athanase namwe ibyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cyane kuduha kano kanya amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico cahakiri neza na neza kugace kekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo c'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'511 aho rero barahana hanyuma rero amategeko arategekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akawukoroza inda akemeza akamuha urwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinzi ko noba ndageza ngaho
tubaze umushingwa manza Athanase nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'iki cyo gukorora inda aba bana cyane cyane ndavuga ndakondavugira abana b'imyaka 11 umwana tocaja kuba nyina w'umwana atagira nawe nica iyo bafise afise akahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoze gasanga n'ivyo umushikiriza amazi agasanga n'ivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance saserukirishira mu ry'abakenyezi sinzi ko Pastor Diridiri nawe ariko avyumva ko mu byumva ko
mu byumva kumwe najeze nibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pose vy'amateka avuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni kwanyu
nako jambo ni abantu bari byiza ko dufise metre hano afite namategeko ariko mbaziri jambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
na amategeko
na umukuru w'igihugu wacu yaronsa gashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari munda s'umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyira kwica uri munda n'abasomeye amajambo yo muri zawe 139 uvuga ngo nyiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye ari wayishinze kandi umuntu aza kwisi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu we urafise warubatse nawe burya iyo nimba Imana yabahezeye mu karonko abana ADN y'ujya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo nduvuga ngo ni Imana iyitanga nduvuga ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo byose Imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta umve none uwo wayabaye habaye ikizira ka muntu yagotse ku mukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza gugupfa mbega uzicyazoba muri a Canada hari ishyirahamwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hema age na 79 y'abagore bagiye gukoroza inda basha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreta ishyiteko ngo abana bari munda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari ko bavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
no muhagaze umwana bamwishye ngo bamukingiye gute
bavuga bati mukingira amagogwa aza kubona ukubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe mu magogwa hari navuze nti leta aho gukira kwiteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni habe amateka hana cyane abantu bakora ivyo vyaha hanyuma uwo vyashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ivyo ariko aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugabo ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bama babitwereka bo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda eske abo bose ni kubera iki nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumviriza
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko abwongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
mbega ntabaciriye mu ijambo
ngira nibyo pastor
ya just sinumva ngene ngo umuntu adashireta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshya itegeko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica ba ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
experience avuga ko atari kwica amategeko ni kwica gukorera imbanyi ga mushingwa manza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
pastori nawe muri bibiliya ni cyaha
ni kwica
mu mategeko ariko ntabwo ari cyaha
ntabwo ari cyaha cyo kwica ni cyaha gukurura imbanyi
ni cyaha
ni cyaha gitegekanijwe n'amategeko
umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko ubuzima bwo kwisi ni bugufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nk'ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda ni icyaha rwose cyacyo kwica sinahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva ni cyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nako avuga ati gukororinda ni icyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu twokigaruka ko tukagezo gitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe nyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko nagomba mbere ko pako pase ari kintu akimo turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacha basubira inyuma abo 79 nikubera amategeko aboherereza gukoronda reka rero tubisabire hamwe no ngaha aya ayo mategeko aboroheretse benshi bazosubira inyuma
past
nkuko abandi basubira inyuma
hanyuma kandi ikindi kintu twagira
sukoroshye byo sukoroshye gukororinda
jewe
kubwanje itegeko koroshye gukorinda ni itegeko gyoroshye kwica none abakriminele bamaze abantu ko batabica
ego ntibabica mu gahari ikindi kintu nacho twirengagiza uburenganzira ku mukenyezi kubijanye nirondo karijanye namagara meza nkuko metere atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cano nubu sico kuvyara abana 10,200 ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero niborohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye namagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pasteli abagore ba pasteli babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibaborohereza
kuko tavyemezo
nta vyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ivyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima navuze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza mu buryo bwose
ego reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngo tuzorifatira umwanya najyo nyene
nibaza ko ari byo kuko kandi twiye mu jambo ry'Imana wosanga aho ivyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pasteur hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe namagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogwa arengeje nico kintu twavuze kubizira canke mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twashatse gushigikira
nibaza ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu y'ukuvyara
ku rugero bijanye n'irirondoka rijanye n'amagara
nibaza ko biri mu byo
dushaka kuvugana
ko ibyo byose nibibazo bikeneye inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mwajejwa amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanye mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'amashengero
maze n'ushobora kubafasha niyo dufise nyene ubwambere w'umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bita capability nini kubera kumbura yahemukiye abavyeyi kubera kumbura yahemukiye umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemmo usaba ikigongo Imana usaba ikigongo ni umuntu wa wagiye nabi nimbara wakoshereje
mutibwe bijambo ry'Imana mwigisha rashobye guhindura rero
tumuhibyizigira uko Imana nuko imeze yaba Imana yica abantu bose bera bakoze ibyaha yari kuba yaratumaze icyakabiri ikiba cyamubaye ko nimbarise nimbari musazawe nimbari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta ivyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko mushingwa manza mwavuze yuko amategeko afise akakwiye guhinyanyurwa namwe abamashiramu nyene muravuga namwe bwe muti
kugira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma tumvise ko harimo nibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze ko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Horizon des Ames mwakoze kwita ubutumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe bwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Nirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabakenguruki
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guhara nira agateka ko mukenyezi
akaba ino ngaha duce dusozera ikiganiro cacu hanyu mu ntara cacu no munsi makoze mwe mwatwumviriza tukibuta kwejo rumunsi udasanzwe w'abakenyezi aho ijuru rya Amerika rizobashikiriza ibiganiro bitari bike bijanye n'abakenyezi ntimuzocikwe navyo rero Diane Nahazwe mwari kumwe haje niyo yashikanye amajwi ngaha iwanyu na Innocent Kimenye yegeranirije amajwi yacu twese tuyifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu saa 10 ntimucikwe n'ikiganiro muri isanga Oriane Tangisha akaza kugaruka ku ngingo y'abategetsi bamwe bamwe bo mu ntara yo gusaba barongora ko babwirizwa kuba hari ivyo bakwije harimwo uburaro na mamatera nimucikwe saa 10.